Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa gatanu tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2014 hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
HSR iracyafunguye amarembo kuko iracyakira abifasha gutaha, abihereza amatike, abihereza impapuro z'inzira. Ariko noneho hari aho HSR izagera ivuga iti nta munzu y'umunyarwanda ngifite nafunze.
Uwo ni Seraphine Mukantabana, minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato mu makuru yacu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye Oriane Itangishaka. Mwaramutse neza Oriane.
Ndakuramukije Edi Gwema, ndabaramukije namwe mwese muri iki gitondo cy'umunsi wa gatanu. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Iraq. Perezida Barack Obama atangaza ko yiteguriye kurungika ibindi bigwanisho kumwe n'abahanuzi b'Abanyamerika bashika ku 300 gufasha leta ya Iraq kugwanya intagondwa z'Abanyayisilam bitwaje ibigwanisho. Mu ijambo yashikirije ari ku biro vya White House, umushingantahe Obama yavuze ko intambara Amerika yagwanye muri Iraq kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 yateye ingorane nyinshi. Ibyo bigatuma afata ingingo y'ukudasubira kurungika abasirikare bagwanira ku butaka muri icyo gihugu. Ariko yavuze ko yiteguriye gufata ingingo za gisirikare zidasanzwe kandi zirashe, bigasigura ko ingingo yo kugira ibitero byo mu kirere ishobora gufatwa. Abagwanyi b'umugwi wa Islamic State of Iraq na Levant ISIL mu mfunyapfunyo bamaze gufata ibisagara bikomakomeye byo mu buraruko, bakaba bagabisha kubu bagiye gufata umugwa mukuru wa Baghdad. Umushinga ntahe Obama arungitse mushikiranganji ajejwe imigendranire n'amahanga John Kerry mu bihugu by'Abarabu ni Buraya kuganira n'ibihugu bicuditse na Amerika ku kibazo cha Iraq. Kerry yavuze ko umugwi wa ISIL ubangamiye abantu bose muri ako karere, akavuga ko atangingo ya gisirikare iruti yindi ku kibazo cico gihugu. Akavuga ko gushira hamwe leta igizwe n'ubwoko bwose mu maguru masha ariyo nyishu ikomeye kandi ikwiriye muri aka kanya. Perezida wa Amerika kuri Iraq nyene atangaza ko igihugu cha Iran gishobora kugira icyo gifashije ku ruhagarara ruri muri Iraq gikurikije imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika isaba ishimitse ko Iraq itegura ubutegetsi bugizwe n'ubwoko bwose kandi yubahiriza uburenganzira bw'abanyirake bose. Ariko ejo ku munsi wa kane umushinga naye Obama yaragabishije avuga ko ari nka hamwe Iran yo kwinjira muri uru rugamba n'ivyumviro vyo gushigikira leta iyoboye nabo mu bwoko bw'abashiite gusa bishobora gutuma ingwani hari itikiza inganda. Perezida wa Amerika yavuze kandi ko ibiro vy'umukuru w'igihugu kumwe na leta yose muri rusange bimaze kumenyesha igihugu ca Iran yuko ari ngombwa ko birinda gufata ingingo zotuma haduka amacakubiri mu bantu yotuma haba ingwani ihagaze ku moko. Yaribukije abantu ko leta zunze ubumwe za Amerika na Iran bifise imigambi myinshi iteye kubiri, agatanga karoriro k'ingwano yabaye muri Siriya aho amaraso menshi yasesekara bitewe n'uko Iran yaje muri iyo ngwano ishigikiye bikomeye uruhande rumwe rwonyene. Umushinga naye Obama yavuze ko niba Iran ibona ko ingorane ziri muri ako karere zituruka ku bwoko bumwe gusa, igihugu cha Iran gishobora kwisanga cinjiye mu ntambara nyinshi hirya no hino bikagira ingaruka mbi ku butunzi bw'ico gihugu n'abanyagihugu baho. Abategetsi ba Kenya batangaza ko inzego zijejwe gucungira umutekano zarashe abantu batanu bakekwa kuba bari bagize uruhara mu bitero vyahitanye abantu 60 mu ntara iri ku nkombe y'inyanja mu ntango z'indwi. Ubushikiranganje bujejwe imigendranire n'amahanga butangaza ko aba bagabo bishwe bariko barahunga karere ka Luma aho ivyo bitero vyabereye. Ivyo biro bitangaza kandi ko inkoho zitari nke n'amasasu vyatowe aho abo bagabo bari bari. Mu ntango zindwi, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yarahakanye yuko umugwi w'abagwanyi ba Somalia ba El Shabab aribo bari inyuma y'ico gitero cabereye mu ntara ya Mpeketoni. Yavuze ko ivyo bitero vyari biteguwe mu buryo budasanzwe kandi ko vyari biturutse ku mpamvu za politike zijanye n'iho nyabwoko, akagiriza imigwi y'abanyepolitike bo muri ako karere kuba bari babifisemwo uruhara. Ariko umugwi w'abagwanyi b'abasomalia ba El Shabab nibo bitira ivyo bitero vyahitanye abantu 50 muri Mpeketoni ku munsi wa Mungu kumwe n'abandi 15 umunsi ukurikira mu kigwati kiri hafi yaho. Umutegetsi akomeye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU arahamagaza leta ya Mali gufata ingingo zikomeye mu guhangana n'ibibazo vya politiki vyatumye haba ingorane z'imfungurwa muri ico gihugu. Umuyobozi ajejwe ibikorwa vyo kugarukira imbabare John Ging yamaze imisi 3 muri Mali mu ndwi heze, agatangaza ko igice c'umuriyoni w'abana bari munsi y'imyaka 5 bahanzwe n'ingwara zikomeye ziterwa no kubura imfungurwa zikwiye.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Oriane Itangishaka. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Burundi, amashyirahamwe ategamiye kuri leta agira kuri 5 yagejeje ikirego muri komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ayo mashyirahamwe ararega guverinoma y'u Burundi ubwicanyi bukorwa n'inzego z'umutekano hadakurikijwe amategeko. Umwe mu bakuriye ayo mashyirahamwe Vitali Nshimirimana yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangira amubwira impamvu bafashe icyo cyemezo.
Amashyirahamwe 5 ishyirahamwe Force Okode Akate Burundi Aprodehashe hamwe n'ishyirahamwe Trial ashyigikiwe mbere n'ishyirahamwe ryitwa Human Rights Watch yararungikiye ibirego mu Afurika w'agatega kazi na muntu kugira ngo asabe yuko uwo mugwi ushobora ico ubute ugasaba u Burundi ko bwitegura yerekeye ibyaha byo kwicwa, ibyaha bita by'ubutungane kugandagurwa ibyaha ndengerabutungane. Ibyo bikaba byakorewe abantu b'Abarundi 4. Hanyuma icyo cyiyumviro mu kugira ngo tukike basomye amategeko wa mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu ya Afurika ariyo asanzwe ashingwa uwo mugwi akawuha n'ibyo uteza gukoresha. Hanyuma kandi uwo mugwi ukaba umaze kwiturwa n'abantu batari bake.
Mu birego mushikiriza mushikira ntaye Vitale Shibimana muravuga amazina ya wantu ntimusigura neza babagandaguye icemeza ko bobabagandaguye n'abantu bakoreye leta canke abapolisi niki.
Aba bantu bane aribo Jackson Ndikuriyo, Odasse Diane Habonarugira, Edgar Ndayishimiye na Jean Claude Ndimumahoro. Bombi uko ari bane hariho n'abandi tutashoboye gushyiramwo kubera imbo zitandukanye. Aba bose icyo bahuriye ko nuko bagandaguwe ubunyamaswa muri iko gita kwicwa ndengerabutungane execution extrajudiciaire. Abo rero igituma tutavuga ngo twitwariye naka twitwarira leta y'u Burundi ko leta y'u Burundi niyo ise cyo yiyemeje kubera iyo masezerano mu rero muri uwo mugwi wari igihugu berekana yuko icyo gihugu atacyo cyakoze kugira ngo gikurikirane n'urubanza bakoze gihanye berekana yuko abakozi b'icyo gihugu aribo bakoze.
Mwoba mumaze kumva ikintu murwi w'ishyirahamwe rya Afurika ujejwe agateka kaza muntu wavuze nyuma yaho uronke ikete mwabandikiye.
uyumugwi warose bino birego haheze hafi kwezi hanyuma urafise uko utunganya akazi kawo barahavuye barandika mu bitabo yerekeye imanza zishyikirizwa umugwi ku itegeko rya 17 ukwezi kwa gatandatu kuno mwaka byo rero kugira ngo bendeze yuko banditse bando nuko babona yuko byanditswemo bise patiro kandi bisa n'ibyo hanyuma maria rero uwo mugwi uraheza uwiga ibyo birego ari naho heza ugasaba igihugu cyitwariwe nuko cyoza kwisigura.
Mwiteze inyishu mu kiringo kingana iki?
Inyishu twibaza yuko kubera uwo mu Afurika wagateje kabisa mu haba ushashe iyi bose seze yuko mu minsi y'imbere mu kwezi umengo kwimisha ku 18 uwo mugwi igihe utosasa abaye ubizari n'abantu 11 igihe bazohura bazoheza rero bagatangura ikorwa cyo kugica bakoze kubyerekeye guhamagara leta y'urundi kugira ngo
Vitale Nshimirimana umukuru wa Saforsk mu Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire.
Namwe murakoze.
Urakoze cyane nawe Frederic. Nshuti mwese muduteze amatwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA Radio Yacu. Nyuma y'umwaka hafashwe icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda, Minisiteri y'Impunzi imaze kwakira Abanyarwanda barenga 8,000 baje nyuma y'ifatwa ry'icyo cyemezo. Niyo Nsenga Rose numwe mu batashe, mugenzi wacu Asumta Kaboyi yamusanze aho korera mu isoko rya Nyamirambo aho acururiza, amubwira ko nyuma y'imyaka myinshi ataba mu Rwanda ubuzima agenda bumenyera buhoro buhoro.
Niyo Nsenga Rosa numwe mu banyarwanda batashye nyuma y'icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda. Yabaga muri Congo Brazzaville we n'umuryango we kuva haviriye mu buhungiro, we n'umuryango we basubiye gutura aho babaga batarahunga mu 1994. Aho agereye mu Rwanda ubacuruza imyaka mu isoko rya Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, yemeza ko amaze kumenyera ubuzima bwo mu Rwanda nyuma y'imyaka 19 havuye we n'umuryango
bose kubona amashuri ntabwo byaturuje uko twagiye muri ministeri turasaba abana babona amashuri. Yego, kubera guhindura sisitemu biga mu Cyongereza, umwe niwe wagize ikibazo ariko undi ibiga mu Gifaransa n'ibiga mu Cyongereza. Ubu rero kwiyabitura ntabwo byanduje cyane kuko nta kazi nigeze nkora ngeze Brazzaville kuko n'ubundi naracuruzaga nk'ibintu ncuruza.
Kuvuga ngo ubuzima mwabufatiye aho bugeze ntabwo muri inyuma y'abandi baturage nta kibazo mufite?
Nta kibazo rwose. Uko abandi babaho natwe niko turiho kandi mbona tutabayeho nabi. Nta kintu cyantunze cyane ahubwo naratangaye, nabonye ibintu byinshi byarahindutse byiza, ndeba ko nkigera ino nagiye nko muri za serivisi aho bashije kutwakira nkareba ukuntu bakira abantu nkabona ntibisanzwe. Ikindi cyantangaje nko muri gare ukabona abantu bagiye ku murongo bategereje imodoka bijyanye ku murongo ntawe bashyizeho.
Minisitiri w'Impunzi Mukantabana Sarafina yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma y'icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi kibaye, Minisiteri yayobora imaze kwakira impunzi zirenga 8,000 mu gihe hateganywaga gucyura impunzi zigera ku 70,000. Minisitiri avuga ko kugeza ubu hari Abanyarwanda bamwe bagenda babuza abandi gutaha, cyane cyane abafite ibyo bikeka basize bakoze mu Rwanda. Gusa Minisitiri Mukantabana avuga ko gutaha vuba aribyo byagirira akamaro impunzi z'Abanyarwanda zikiri hanze, kuko hari igihe kizagera abo Banyarwanda bakaba batagifite ubushobozi bwo kuba bataha. Minisitiri Mukantabana:
ubu ngubu urumva hashize iracyafunguye amarembo kuko iracyakira abifasha gutaha, abihereza amatike, abihereza impapuro z'inzira. Ariko noneho hari aho hashize izagera ivuga iti njyewe kubakoresha za interineti nda desactive. Mu nzu y'umunyarwanda ndizegezagitibye, ni ukuvuga ngo nta mu nzu y'umunyarwanda ngifite, nafunze. Iyo sisiteme yawe yamaze gufunga, ni ukuvuga ngo n'uzashaka gutaha icyo gihe sisiteme yamaze gufunga ntabwo azabona uko aza. Bazamubwira bati ntabwo tukuzi, uzagera kuri hashiseni bavuga bati Rwanda, bati nta munyarwanda tugira muri sisiteme yacu, bamwiruka. Niyo mpamvu akenshi kuko iyo sisiteme yabo mbizi uko babigenza, ko byigeze kuba kuba Centrafrique rimwe aho twari turi, bafunze babafungira no kubacyura ni ukuvuga ngo ni afite abantu 10 hashise rikaba yafunze imiryango yabo nkuvuga ngo yemeje kuzarira matike abantu 10 bose kandi uyu munsi aramutse afashe icyemezo hashise ramurihira abo bantu 10 ihe buri muntu amafaranga y'inzira hanya n'amafaranga n'amadorari 100 y'amanyamerika nyuma mutuvuga tutebana nibagire bo babagende kuko iyo tariki zagera aho hashise rizafunga.
Mwese mukana wana Serafine ushinzwe impunzi mu Rwanda avuga ko kugeza ubu bihugu bya Afrika bimaze gufata ingamba zo gucyura impunzi zose z'abanyarwanda ziri mu bihugu byabo. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo nicyo kugeza iki gihe kitarashyira uwo mugambi mu buryo. Ubu Minisiteri yo gucyura impunzi igenda ikangurira abanyarwanda batarandataha gufata ibyangombwa by'u Rwanda bakaba baguma muri ibyo bihugu ariko byibuze bafite impapuro zibaranga. Bigitangira ngo hari benshi batemeraga gufata pasiporo z'u Rwanda ariko mu Minisiteri impunzi ivuga ko abanyarwanda aho bari hose batangiye gusaba izo pasiporo babinyujije kuri internet. Kugeza ubu ngo hari impunzi zimwe zibuza abandi gutaha ku mpamvu zabo. Ababashije gutaha bavuga ko babikoze mu ibanga rikomeye.
Hayseria ifata amazina y'umuntu, umuntu avuga ati ngiye nshaka gutaha yena ku itariki runaka, baramufata bakabishyira hariya ku taburo abantu bose bakabibona bati runaka. Nge ndibuka ko aho narindi nigeze gushaka naye ndi muri Congo Kinshasa ndumusirikari ndumuyobozi w'ingabo muri FDLR ibukavu nigeze nashatse igitekerezo cyo gutaha cyaramenyekanye bimenyekanye nararashwe none maze kuraswa babandi bandashye batangira guhimba ibyaha. Ubwo rero urumva ko nge narashwe naye ndi umusirikari mfite imbunda, urumva uriya muturage uba udafite ubushobozi namba bamufiteho ubushobozi bwose bushoboka urumva yakora iki? Nta kindi akora, abikora mu kinyegero gikomeye yagira amahirwe akabona nk'ubuyobozi bw'igihugu midimar.
Itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka isizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukwita ku miryango yagiye itatana kubera ikibazo cy'ubuhunzi. Mu Rwanda habarurwa kugeza uyu mpunzi zirenga 70,000, inyinshi zikaba arizo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Umunsi w'impunzi ku rwego rw'igihugu uzizihizwa tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu nkambi ya Mugombwa iri mu karere ka Gisagara, intara y'Amajyepfo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru. Shuti muduteza amatwi murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri aka kanya reka twumve mugenzi wacu Fidele Niyongabo waduteguriye amakuru ku mikino y'igikombe cy'isi.
Okay, igikombe cy'isi yose kibandanya mu gihugu cya Brazil. Hano turi kumwe na Desire Mbonabucha yahoze akina ku rwego rwa professionnel mu karere k'Iburayi mu gihugu cy'u Bubiligi no muri Turkiya, akaba yaraserukiye mu guserukira igihugu u Rwanda umupira w'amaguru. Gaha twashaka dushimikire cyane cyane ku bwene imigwi yo muri Afrika gushika muri iki gihe yabyifashemo mu gikombe cy'isi yose muri Brazil. Muri rusange witegereje ubibona gute ku byerekeye imigwi yo muri Afrika?
Murakoze. Mu by'ukuri iyo nitegereje neza nkareba ukuntu amakipe ya Afrika arimo yitwara mu gikombe cy'isi, ndabona ko hari amakipe menshi yo muri Afurika biboneka atari yariteguye neza. Biboneka ko abaje batazi icyo bajyanye mu gikombe cy'isi, batazi igikombe cy'isi uko bimeze. Kuko urabona ko biboneka ko hari ibyo bakora usanga bidasobanutse, kandi muri bo harimo benshi b'abaprofesiyoneli bakina mu bihugu by'i Burayi bakagombye gutanga urugero, bakagombye no guhagararira igihugu cya Afurika, usibye no guhagararira igihugu cyabo.
Muri aya makipe uri kuravuga ni nk'ayahe wo yavuga ukadoma kuri Toki?
Muri aya makipe kuri ubu ayo navuga, navuga nka Nigeria, navuga na Cameroon, kuko niyo makipe ubona ko afite abakinnyi benshi bakina hanze i Burayi batarimo kwitwara neza muri iki gihe, cyane cyane kuko ubungubu ikipe ya Cameroon yamaze kuvamo. Ibyo yakoze ejo byo ni ibintu bidasobanutse, tugiye urebye ukuntu bakinnye ari mace ejo cyangwa se mace ya mezi gutyo bakinnye, ubona ko rwose umuntu yavuga ko umupira wo muri Afurika ari ugusubira inyuma cyangwa se niba ari uku, kubera ko amakipe yaje atiteguye. Ikipe ya Cameroon yaje biboneka ko itazaho itari iteguye neza, cyane cyane mu mutwe, kuko yabanje no kwanga kuza mu gikombe, kuza gukina mu gikombe cy'isi kubera ko ari amafaranga bashakaga kugira ngo babahe. Biboneka ko sibye no mu mutwe, niyo bakina ubona ko tuzika mu gasatari tayari yo kuba bakina igikombe cy'isi.
Muri rusange abitegereza imigwi muri Afurika arabavuga ko witegereje ubona umenga nta imagination bagira, nta byimbiro, ibiteguye neza nk'ibyo bari kuravuga, haba mu mutwe eka no ku byerekeye fitness. Ukabona umenga abakinnyi umwe wese agomba kwikinira iruhande rwe, ukamenga nta mutima gukina bakinira hamwe umugwi umwe. abavuga gucyo ubona bavuga ibyo kuri
nibyo urakoze nge uko mbibona ndabona ubundi yasira batangaje cyane kubona ko abakinyi bakina muri ari amakipe n'abakinyi bakina ku rwego rw'ubuzima n'abakinyi biragaragara ko iyo bageze muri Afurika bameze nk'abantu baje kwitegura iyo baje gukina ibihugu byabo ntabwo bazi icyerekezo igihugu cyabo baba bagomba kugira cyangwa se Afurika urabona ko rwose baba baje bameze nk'abitembera urabona n'ejo ufatiye ku mukino w'ejo kuko ari wo wavuba ejo wabonye nk'umukino songo ibintu yakoze ntabwo ari ibintu byo gutanga urugero ku bana bo muri Afurika umukino ukina ku rwego garuriya abazi urwego harimo gukina aho rwari rwo biriya yakoze byahise bigaragaza ko ari abakinnyi baba baje batiteguye kandi bigatanga urugero rw'uko abana b'abanyafurika kandi nyuma abakinnyi ba Cameroon umukinnyi witwa Assou Ekotto aza gukubita mugenzi we umutwe baza kurwana ari bo babiri biboneka ko batari biteguye kuko iyo ubona banakina ubona ntabwo bakina nka ekipe bakina umukinnyi umwe ku giti cye ugasanga badahuje umukino
udufatiye ko turavuga ku byabaye ejo kuri Cameroon ni ibintu biteye isoni ihesha isura mbi akarere ka Afurika si na Cameroon gusa akarere ka Afurika n'urukoba rw'abantu birabura umuntu aravye nk'abanditse ibintu bavuga kuri ijyanye ifoto ya song nk'abasanzwe banka birabura cyangwa banka Afurika bahaboneye akaryo kuvuga ko turabanyeshamba tudafise civilisation ibintu nk'ivyo ubona ari cyo kogwa kugira ngo bishobore gukosorwa kuko uko ari kurabivuga itanga isura mbi ku karere ka Afurika n'akarorero kabi nko kubana bo muri Afurika nikiye muri make ubona cyo kogwa kugira ngo ibintu nk'ivyo biveho dusure turonke imigwi y'umupira magongo ya duserukiye kera nk'umugwi ya Cameroon tubako tuvuga bo mu 1990 wa Roger Mira ibintu ubu dusigaye tubona umenga biri mu mateka nikiye muri make cyo kogwa
urakoze cyane ikibazo cyiza cyane abantu bose bibaza abantu bose baribaza batu icyakorwa muri Afurika kugira ngo umupira wo muri Afurika wongere usubire ku rwego rw'yakiranye cya Roger Mira muri Afurika kugira ngo umupira utere imbere kuko mbibona ngiye mbona ibyiza ari uko abantu basubira ku makipe y'abana mu makademi y'abana ku buryo bazamura abana benshi mu makademi kugira ngo bashobore gutera imbere ariko kandi muri Afurika kubazamura bakabaha ikinyabupfura kuko birabonera ko ari abakinnyi bigera ukabona ko ikinyabupfura cyaba ari gike cyane ukibaza abakinnyi icyo kinyabupfura bagikuye kuko abana bakuriye mu makademi bagenda bagira ikinyabupfura bagenda bahabwa n'abantreneri babo n'abedikateri babo bigatuma bakura bazi icyo barimo gukora kuko urebye nk'ibyo soko yakoze ejo bituma abazungu badusuzugura kuko hano ibinyamakuru byanditse ibintu byinshi cyane bivuga ko abanyafurika bageze bakarwana mu kibuga ubwabo ntabwo bidenshi isura nziza ku banyafurika nubwo wenda ari abakamerune ariko byose biba biri mu rwego rw'abanyafurika njyewe mbona ko aribyo byiza gutangira mu makademi urabona ko nk'ikipe ya Ghana yarabishoboye nubwo yatsinzwe ariko ikipe ya Ghana birabonera ko yakinishije abana benshi ifitemo abana benshi cyane mu myaka itanu ndibaza ko ikipe ya Ghana ikipe nziza yatsinda ari nke ko muri Afurika
murakoze yari Desire Mbonabuca yahoze akina ku rwego rwa division ya mbere mu mupira w'amaguru mu karere k'iburaya mu bihugu by'ububirigi na Turukiya akaba yaranaserukiye umugwi serukira gihugu cy'u Rwanda w'umupira w'amaguru tubako turavuga kubyerekeye igikombe cy'isi yose kiriko kibera muri iki gihe muri Brazil n'ubugene imigwi yo muri Afurika iriko ivyifatamo turagushimiye kuri ikiganiro urakoze
Fidele Niyongabo urakoze kuri icyo kiganiro inshuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inyuma yaho bahimiririjwe n'ibihugu bibanyi biri mu ishyirahamwe ryo mu ntara mu buseruko, perezida w'igihugu cya Sudani w'umanuko Salva Kiir hamwe na Riek Machar agwanya ubutegetsi bwiwe baremeye kumvikana kuri Leta Nshasha y'Ubumwe. Leta Zunze Amerika zirashimye iyo ngingo kandi zirizeye kwizotuma ingwano imaze amezi indwi yasinzikaje abanyagihugu ibihumbi amajana n'amajana ikabatuma batakaza izabo igiye guhagarara. Mu nama yabereye i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia, abategetsi badacanwaka baratangaje ko bafashe ingingo yo gushyira mu ngiro amasezerano yatewe ko igikumu kwigenekezo gicenda ry'ukwezi kwa gatanu yamara amasezerano yaciye asambuka kubera ingabo zawo zaciye zitana mu mitwe. Amakungu yaciye atangura kuremera abategetsi ko ari babiri kugira ngo bumvikane ku masezerano yo kurangiza ingwano. Leta Zunze Amerika zarafata ibihano abantu bose bafise uruhara mu ihonyangwa ry'agateka kazina muntu canke abantu bose bankiriza inzira y'amahoro. Mu nama ya nyuma yabaye ku igenekezo rya cumi ry'ukwezi ku gatandatu ishyirahamwe ryo mu ntara rijejwe iterambere IGAD yaragabishije ko rizofatira ibihano umutegetsi wese muri abo bategetsi babiri azohirahira akanka gushyira mu ngiro ivyo yemeye. Abo bategetsi babiri bo mu gihugu ca Sudani yo mu manuko bari bahawe amategeko yo kuba barangije gupfundika amasezerano mu minsi 60. kubahiriza ico kirangaminsi bizofasha cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu turetse ubwicanyi butagira izina hamwe n'icyozwa ry'agateka kazi na muntu bikorerwa abasivile iyo ngwano irakwiye muzabo abanyagihugu barenga miliyoni n'ibihumbi amajana atatu ingwano itezwe kurangira kandi amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare aterezwa guhabwa uburenganzira bwo gushikira imbabare muri iki gihe ibiganiro vy'amahoro bitanguye ingingo ihambaye yerekeye ikuntu ubutegetsi buzoringanizwa kuva ubu n'ingingo iterezwa gufatwa n'abanyagihugu bo muri Sudani bo mu nzego zose zirimo amashyirahamwe ya societe civile ategamiye leta abapfasoni barongoye abandi ibiganiro atawe ukumira bizovamwo leta ifata kibanza izosubiramwo ibwirizwa shingiro ikarengukisha abakoze ubwicanyi imbere y'ubutungane ikongera igatanga ikirangaminsi cemewe cy'ukuntu amatora azotunganywa leta z'umwe z'Amerika zariyemeje kuva kera ko zizoshyigikira ingingo yo kurangiza ingwano mu gihugu cya Sudani yo mu manuko ari nacyo gituma zizobandanya gushyigikira ibiganiro kugira ngo hakorwe intambwe iboneka abanyagihugu mu gihugu cya Sudani yo mu manuko barababaye mu gihe kirekire ayo masezerano arabahaye akaryo kadaterezwa kubaca mu myanya y'intoki nk'uko vyigeze gushika leta z'umwe z'Amerika zirifatanije n'abanyagihugu muri Sudani yo mu manuko kandi ziriyemeje kuzokora ibikenewe byose kugira ngo zifashe
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta z'unze umwe za Amerika. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Oriane itanga ishaka atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze cyane Edigwema twabwiye ko abategetsi ba Kenya batangaza ko inzego zijejwe gucungira umutekano zarashe abantu batanu bakeko ko bari bagize uruhara mu bitero vyahitanye abantu barenga kuri 60 mu ntara iri ku nkombe y'inyanja mu ntango z'indwi kandi perezida wa Kenya yaciye Uhuru Kenyatta yaciye hakana yuko umugwi w'abagwanyi b'abasomali ba Al-Shabab aribo bari bari inyuma y'ico gitero cabereye mu ntara ya Mpeketoni yavuze ko ivyo bitero vyari biteguwe mu buryo budasanzwe kandi ko vyari biturutse ku mpamvu za politike zijanye n'iho nyabwoko akagiriza imigwi y'abanyepolitike bo muri ako karere kuba bari babifisemo uruhara Perezida Barack Obama atangaza ko yiteguriye kurungika ibindi bigwanisho kumwe n'abahanuzi b'abanyamerika bashika ku 300 gufasha leta ya Iraq kugwanya intagondwa z'abayisilamu bitwaje ibigwanisho mu ijambo yashikirije hari muri White House umushinga nayo Obama yavuze ko abanyamerika Amerika yagwanye muri Iraq kuva mu mwaka w'2003 byateye ingorane nyinshi iyo ngwano ivyo bigatuma afata ingingo yo kudasubira kurungika abasirikare b'abanyamerika ku butaka bw'ico gihugu Perezida Barack Obama avuga kandi ko Iran ishobora kugira icimaze ku ngwano iri muri Iraq ariko bakaza badafise ivyumviro vyo gushigikira umugwi umwe gusa muri iyo ngwano muri Mali naho abategetsi ba ONU batangaza ko leta itegerezwa kugira uko ishoboye kose kugira ihagarike intambara ihari kubera hari ingorane z'imfungurwa umuyobozi John Zing avuga ko abana bari munsi y'imyaka 5 babangamiwe
Shuti mwari muduteza amatwi ibiganiro byacu naha bihumurije kuba dukurikira kuri shortwave mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro washize hamwe ibiganiro ni Fatuma Kalala Alimas amakuru mwayagejweho na Oriane itanga ishaka naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema waruyoboye ibi biganiro hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.